mwumva Nadijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Ni umwanya w'amakuru na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugeni, amakuru hanyu nagizwe nayo muri Afrika, tuyahere muri Ethiopia. Umukuru wa Robert bagwanya leta y'ico gihugu yavuze ko inteko ziwe zegereje umurwa mukuru kandi ziri mu mwiteguro w'ikindi gitero sindamusiga. Avuga ko intambara igiye kurangira vuba cyane mu gihe abadiplomate bakora bataruhuka kugira habe umwumvikano wo guhagarika iyo ntambara. Jal Macro arongoye igisirikare cyiyemeje guhabuza abo mu bwoko bw'aba Oromo Ola mu funyafunyo yagabishije umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed ko abarwanyi b'abanyagihugu bafasha leta bariko barayivako, kandi avuga ko abarwanyi biwe begereje intsinzi. Muhari Ola hamwe nabo bacuditse TPLF nabo wiyemeje guhabuza abanyetigreya bavuze ko bayagize intsinzi ku rubuga rw'intambara mu bice bitari bike, bafata ibisagara biri ku birometero amajanare uva ku mugwa mukuru, kandi ko bazoruhuka bashitsi Addis Abeba. Ariko nta bimenyesha makuru birashika habera imigwano kugira ngo vyemeze ayo makuru. Leta yo irahakana ibyo Barobere bavuga ko begereje Addis Abeba, ariko iza yaramaze gutegura abanyagisagara kwitegurira kwigwanirira. Ibihugu bitari bike byarasabye abenegihugu bavyo kwirinda gufata ingendo muri Ethiopia. Muri Afrika kandi abana b'abanyeshuri bashika kuri 26 barafuye igihe amasomero barimwo yubatswe n'ibiti yasha aratukombera mu manuko bwa Niger ejo ku munsi wa mbere. Umukuru w'igisagara Maradi yitwa Chaibu Abubakar yavuze ko hambavu yabo bana bafuye abandi 13 bakomeretse kandi barembye cyane. Yongera koko abo bana bari bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu. Ahandi havugwa amasanganya ni muri Sierra Leone yatabaje amakungu ejo ku munsi wa mbere isaba imfashanyo z'ibikoresho byo kuvura mu bitaro byarengewe. Ni nyuma y'isanganya y'ikamyo yikoreye ibitoro yahiye ihitana abantu barenga ijana ku mugwa mukuru Freetown. Ibitigiri bimaze gushigwa ahagaragara byerekana ko abantu bashika 101 bafuye hamwe n'abandi 91 bakomeretse muri iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatanu igihe ikamyo yari itwaye igitoro cyo mu bwoko bwa esanse isekaniye n'iyari itwaye peteroli. Tukiri muri Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAM rivuga ko ririko rirarondera miliyoni 65 z'amadolari zo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa muri Zimbabwe. Icyo kigo cya ONU kivuga ko cyasanze abantu barenga miliyoni 5 muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afrika bashobora kuzokugarizwa n'inzara mu mezi ari imbere. Belinda Popovska avugira PAM muri Zimbabwe yabwiye Ijwi rya Amerika ejo kuwa mbere ko icyo kigo cyatanguye kurondera amafaranga yo kugurira ibifungurwa ababikenye. Zimbabwe yigeze kuba ikigega cy'ibifungurwa mu karere ka Afrika y'ubumanuko imaze imyaka ihanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Ibi byatumye yama ihanze amaso amashyirahamwe y'abagiraneza nka World Vision, USAID hamwe na PAM kugira afungurire abanyagihugu bayo. Ku mugabane wa Burayi, abasirikare ba Portugal bari mu nteko zishyirahamwe mpuzamakungu ONU bikekwa ko binjije mu gihugu cyabo amabuye y'agaciro basahuye muri Repubulika ya Centrafrica. Igipolisi muri Portugal cyarasatse mu bibanza bitari bike mu gihugu ejo ku munsi wa mbere inyuma y'uko gihawe amakuru avuga ko abasirikare b'icyo gihugu bari mu nteko za ONU muri Afrika bashobora kuba barinjije mu buryo butarekuriwe n'amategeko ku butaka bwa Buraya amabuye y'agaciro ya diyama, ibiyayuramutwe hamwe n'inzahabu bivuye muri Afrika.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu noneho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Leta y'u Burundi igiye guhagurukira abacuruzi bihakuza muri biciro uko bishakiye.
Umunsi ku munsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganji tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika abaguserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mu kiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro.
Uyu ni Capitoline Niyonizigiye, Minisitiri w'Ubucuruzi mu Burundi, ubwo yari imbere y'inama nshingamateka gusobanura ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli hamwe n'isukari. Umutekano muke ukomeje kumvikana mu gace ka Bunagana mu ntara ya Kivu ya ruguru nyuma y'ibitero byagabwe ku bigo by'ingabo za Congo. Si muri Kivu ya ruguru gusa havugwa umutekano muke. Impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Rusenda ejo zazindukiye mu matora y'abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi, zifuza ko bazazikorera ubuvugizi ku bibazo by'umutekano muke. Izi nkuru mbabwiye muri make hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimugikure. Ibihumbi by'Abanyekongo bo muri Kivu ya ruguru hafi y'umupaka wa Uganda wa Bunagana batangiye guhunga mu rukerera rw'ejo ku wa mbere kubera ibitero bivugwa ko byagabwe ku bigo by'ingabo za Congo ahitwa Tanzu na Runyoni. Inkuru y'umunyamakuru wacu muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Amakuru dukesha amasoko y'ijwi rya Amerika muri Kivu ya ruguru avuga ko inyeshamba za M23 zagabye ibitero ku ngabo z'igihugu mu ijoro ryo ku cyumweru birakomeza kugeza kuri uyu wa mbere ku manywa. Gusa abahungaga ntabwo bari bazi wagabye ibyo bitero uwo ari we. N'amakuru amwe yaturukaga muri Congo ntiyagaragazaga umutwe wagabye ibyo bitero. Ariko amakuru dukesha amasoko yo mu mutwe wa M23 avuga ko aribo bagabye ibyo bitero. Umva uko byari bimeze ku rugamba. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bahungaga.
Magana amasasu yarejo n'umugoroba isaha itanu aho za Tanzu na Runyoni bageze saa irindwi bari kurwana.
Wowe ubu ngubu uri kuvugira he?
Ubu ngubu turi mu Buganda. Ntabwo na n'ubu twari twamenya abahekerane mbari bande.
Ubu se mwahunze benshi?
Bose bari Buganda bazi babunagana ya Congo. Na n'ubu bari kuvayo gusuka mu gitondo. Ni mu bihumbi basi.
Hari ababo bakomeretse se?
Umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda hizo mpunzi zirimo guhungira, Ismail Ndayambaje, yatangarije ijwi ry'Amerika ko bafite impungenge ko umutekano muke n'indwara z'ibyorezo nka COVID-19 bishobora kwiyongera.
Aha ibunagana ibintu bitoroshye byabaye ibibazo birebire. Twabonye abashyitsi nyine bo ku gihugu duturanye barahunga intambara. Ibintu ntabwo byoroshye, intambara yabaye intambara hirya y'umupaka muri Congo. Abantu bamaze kwisuka benshi, ubu turindiriye kubona ubuyambi guturuka mu UNHCR. Gusa bano b'igitongore gishinzwe impunzi bamaze kuhagera. Ubu ngubu turi gupanga uburyo dufatikanyije nabo, uburyo twabakuranga tubajane aho baba baruhukiye gatoya. Then turebe ukuntu UNHCR yabaherereza aho ngaho ubuyambi, hanyuma babajane mu nkambi zikwiye. Nyine
urebye n'amaso yawe ni nk'abangahe? Ni benshi cyane. Ni wabarira gute mu mibare?
Abantu baranga mu mubare barenga nk'ibihumbi 50. Kuko uri kubona ni district yose ya Rushuro, Jomba yose irahangaha. Harimo n'abari guturuka za Kigali bamaze kugera ahangaha.
Ndumva abantu 50 ni benshi cyane, kandi umujyi Bunagana ni mutoya. Ndumva ko hari ikibazo ubu ngubu.
Ni ikibazo kitakoroheye kubona, urabibona nyine ibintu byawe kwituma bashakira ibyo kurya, ibintu biremereye cyane. Gusa turizera yuko dukoresheje UNHCR n'ubuyobozi bwa district ya Shoro, ni mu masaha ari imbere abantu baraba ari kugabanyika ko UNHCR twemereye ko igiye gushaka ibimodoka bikabajyana Nyakabande.
Ariko nkamwe nkawe ukuriye umujyi Bunagana, ndumva ko mwaba mufite amakenga y'ibintu bitandukanye by'isuku, iby'umutekano. Ku ruhande rwanyu nta mpungenge mufite?
Ubu ngubu twe turabongamiwe cyane. Urabizi Congo ni igihugu cyo turi kwigengeramo n'ubundi burwara bwa Ebola na COVID-19 iraho ngaho. Ni abantu basa n'abatarahuye nayo, nta n'umwe wambaye agapfukamunwa ahangaho. Ubu ngubu ni ibintu byo tufitemo impungenge nyinshi cyane, impungenge nyinshi cyane ku mutekano mu buryo bwa sekirite. ariko birize batashikanya ko biraza gushira
leta ya Uganda ntacho yari yavuga kuri iyo mirwano n'abahungira mu gihugu cyayo ariko ishira hamwe itabara impunzi HR rivuga ko rimaze kwakira bamwe ariko akora igishaka aho kubacumbikira n'imfashanyo yo kubaha amakuru aturuka aho ibunagana avuga ko abasirikare n'abapolisi ba Uganda bashize ibirindiro ku mupaka ku ruhande rwa Uganda mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abahunga nibutse ko mu 2012 M23 yatangije intambara ivuga ko ishaka gukuraho akarengane ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri icyo gihugu n'umutekano muke uhora muri ako karere ka Congo umutwe wanafashe umujyi wa Goma igihe gito ariko uza kuhava usabwe na perezida Museveni wa Uganda kugira ngo ugirane ibiganiro na leta ya Congo yari yobowe na perezida Joseph Kabila icyo gihe ariko kuva ubutegetsi muri Congo bwahinduka binyuze mu matora perezida uriho ubu ngubu Felix Tshisekedi anengwa ko yirengagije ibibazo bya M23 kuburyo atashize mu bikorwa amasezerano leta yagiranye n'uwo mutwe Ignatius Bahizi ijwi rya America Uganda
Chuti zijwi rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tukivuga kuri iyo mirwano ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwatumije inama y'igitaraganya yarimo n'abayobozi bagisirikare mu mujyi wa Goma ni mu gihe abatuye uyu mujyi batewe ubwoba n'ibi bitero. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Aria Sanka Darius uri mu mujyi wa Goma amubaza kuri iyo nama n'uko umutekano wifashe muri uwo mujyi.
Inama ikaze kurangira yari irimo umuyobozi w'intara General Constantima ariwe guverineri akaba ari namo umuyobozi w'ingabo mu gihugu General Rutanami Terekenda Mutrenke wari uri ahubwo mu ruzinduko i Goma icyahasize icyo gitero cya Mutange ari mu ruzinduko hano i Goma. Iyo nama imaze kurangira mu kanya umuvugizi wa guverineri General Kivai Kenge aremeje yuko ari abarwanyi ba M23 ngo bakoze icyo gitero muri ako karere k'Ituro akongera akamenyesha yuko kuva mu gitondo intambara iracyakomeza ingabo z'igihugu zimaze gufata imyanzuro ikomeye cyane kugira yuko ikindi kigeragezo cy'abarwanyi ba M23 kitazakwiyongera ku bindi bigeragezo bafite kidashoboka mu gihugu cya Congo no kugira kugira kubakwita.
Uvuze ko bemeje ko icyo gitero cyagabwe n'umutwe wa M23 M23 basobanura impamvu bavuga ko ari M23 yagabwe igitero.
Bavuze ko ari M23 kubera yuko ubushize ari twari turi ku itariki 12 kugera ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize abo ba M23 bongeye baratera tugari na bigega n'ahandi bigega muri ako karere k'Ituri. Nanone yongera avuga ko mu kwezi kwa mbere umwaka 2017 bongeye bagenda bariza barateye nanone ku musozi wa Tadinyo. Niyo mpamvu na kundi bari kuvuga ko ari abandi barwanyi atari abo ba M23 kubera yuko bajye bavuga ko ku bapasiti ari barimo abo ngabo bemewe ko ari abarwanyi ba M23.
Darius, icyo kibazo cy'umutekano birumvikana n'ubwo cyabaye kuri metero hafi 100 uvuye i Goma. Aho i Goma bavuga ko umutekano wifashe ute kuri uwo tuvugana?
Ahanga i Goma umutekano ntabwo ugize ikibazo muri aka kanya, ariko mu manywa abaturage bari bafite ubwoba bagira yuko wenda ibyabaye Bukavu igihe cy'umwezi gishize cyatangiraga wenda bishobora kugera hano i Goma. kuko abapolisi n'abasirikare babasigaye hose mu mujyi ahantu hari amaziro ya leta n'ahandi no mu marokwe kuva ku mihanda bibiri niho abasirikare bari bahari, ahubwo ibyo byatuma yuko abasigoma basa naho bagize ubwoba, ariko kuva kugeza ubu uko ndikubwira ikibazo gihari umutekano uko usanzwe uba, kandi n'abaturage bari gukora ibyo bakora bari gusubira iwabo.
Amakuru twatangaje kare yemezaga ko abatuye mu turere turi hafi ya Bunagana batangiye guhunga berekeza muri Uganda. Abo baturage baracyahunga, watubwira ko
bitewe n'uko General Kenge amaze kuvuga ko imirwano iracyakomeza, abo bantu barikomeza kugira yerekeza i Bugande.
Kuba twumva murabyumvise ko telefone y'umunyamakuru wacu ari ya Sanka Darius Igoma icitse tutarangije kuvugana, ariko yasozaga avuga ko abahunga bakomeje guhunga bagana muri Uganda, kandi ko imirwano ikomeje mu gace kegera umujyi wa Bunagana uri hafi y'umupaka wa Kongo n'u Rwanda na Kongo na Uganda.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu mujyi wa Bujumbura na hagati mu gihugu cy'u Burundi hari ubukene bw'isukari na lisansi. Ibi byatumye abashinga amateka bahamagaza Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda kuri uyu wa mbere kugira ngo atange ibisobanuro. Yavuze ko Minisiteri ayoboye irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abadandaza ntibicike mu kiza ngo bazamure ibiciro by'isukari na sima. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Nta n'ukubwira ati basi ndayifise irazi, baguma batubwira ko ataye hafi.
Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko biganijwe ijya Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu ma alimentation niho kenshi twahora tuyikura no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Ahibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironkoka nk'ababa hari igifite nabimenya ko ihari.
Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi by'ubuyi duteka, icyayi n'ibindi bintu nyine urabona nk'icyayi c'amata, ibi byose n'ibintu dusaba isukari, duca dusanga dukoze nabi nabi kubera atasukari. Yaba basi twayironkana tuzimba hoho byotu
kurabaye cyangwa inango zo kwezi arahagera iki gihe yamaze guhera.
Icyo bikoze Sosumo iyinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaritsiye atandukanye mu gutanga isukari hagatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara cha Bujumbura.
Kuvuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera no muvuma y'abantu, kuko hamwe bose twabwira ngo nimuze mutorere isukari umusumwe. Ni kuvuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo, twa twamwiyumviriye imbere y'igihe twishura mu gishingo ciwe ashaka kuvuga ko atasukari afite uyu munsi mugabo ejo ari bari kuri program. Rero kandi bazaga ipanze neza isukari rino hariho abantu bakoresha isukari cyane nk'udufate nka boulangerie. Boulangerie ni ni restaurant ni indya direct, urumva ngo birashika gasangaraje urumva mwe nabo cyangwa ibintu de production ngo dufate nk'aba banakira abafuwito abo n'abantu ibyiwe ubirindirije ngo mwiyingariza niho mwebwe muri ku rutonde usanga kumbura na byinshi bipfuye. Ni ukuvuga rumwe n'abo bantu aje turabisabira uburenganzira abatuyoboye hejuru bakaturekurira kandi nta ngorane bagira.
n'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kirakenye ku mastation amwamwe nta kihari ahandi naho bakadoza igiciro canke bakanka kugitanga nkuko byemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye
kwe nk'ubugoroma nko kuva mu gatondo turi ngaha urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kiba deparasa ku mugoroba naho ndaza kubisigurira mu boss numve kungene ashora kubyuma
mvuye ingozi naje guhera saa 3 ingozi nakiriyo urunazungurutse bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima burahagarara ubuzima tubuzenga
iki kibazo kimaze nk'indwi nka zitatu ariko n'icyari bwabura cyane cyabura ku sitasimimu ubu niyo twatanguye kukibura cyane
cyanye igikapuma kizima mugo kikaboneka ko umuntu yari wayicaye nk'uri ingozi y'ibujumbura azoza gute nyamba yatanga ibihumbi kuva ingozi z'ibujumbura zoshatanga 15 urumva yose arashikiye
abashingamateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga n'ico kibazo babajije umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro igituma isukari igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa vyankenegwa nk'isima bikenye bafise amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'u Burundi mu mpisho aha umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko ico kibazo ubushikiranganje arungoye bwagifashe mu ntoki kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro byashinzwe na leta azobihanigwa
nawe akana ko atoba bishogwa hanze biciye mu kinywabi ariko ivyo arizo zose twokwemeza ko atari vyinshi gushikaho vyoba arivyo bituma bikena mu gihugu inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabuka mbibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa
kugira ngo ubonye ko amushikirangaye tubasabe ntuvyicariye ahubwo mubihagurukire kuko muvyicariye urumva ni mubihagurukire
yego me tugiye kubihagurukira twivuye inyuma turavyemeye kandi ngira nuko nyene kansovye n'ukuri biraturaje ishinga kumunsi kumunsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika baguserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mu kiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro
akarorero ka hafi kabahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka Space Caritas je barikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mabanga yiwe mu biro vy'inama nkenguza amateka Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya America
turabara mukije bakunzi namwe banywanye bijwe rya America ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo zazindukiye mu matora y'abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi zifuza ko abo zatoye bazazikorera ubuvugizi mu mashyirahamwe atandukanye ku bibazo by'umutekano muke uri mu karere inkambi ya Rusenda iherereyemo ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda
na matora yaragaririwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Nzoyiramye Matias Nimbuzi yo muri inkambi agenda n'ubumuga yifuza yuko bamutoye bakwibanda ku mibero y'impunzi
ubuvuzi nitwaronka ico turimo turabasaba rero izindongozi kitoyi nuko bo tubera imbere akatubera amaso mumfashanyo zishoboka bakaza batugezaho kuko turabantu tutishoboye turabantu turi nyuma y'abandi ingorane twamatwagize ni nyinshi bakatubera imbere bakamabazi dufashijemo icambere imfungurwa murabona ko nk'imfungurwa zidakwiye ariko ibyo byo nukubitegereza bazudusabira hirya no hino hanyuma uburago yamahema arahera hakugira ngo babanze biteho ujya mu nda tishoboye ugasanga umuntu yarose ihema kabiri cyane gatatu ari umuntu akomeye
Ashaki Andre we yifuza iko batoye bashakira impunzi igisubizo ku bibazo by'umutekano w'imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu sekter ya Tanganyika ari na nkambi ya Rusenda iherereyemo
nk'impunzi yo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza ko aba bantu turiko turatora kuri uyu munsi izitari ku munane z'ukwezi kwa 11 botumarira turifuza ko bodukura aho tugeze bakadushikana handi hantu kubikibazo kijyanye n'umutekano turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke aha muri inkambi ya Rusenda no muri kano karere cyane cyane muri zone ya Fizi na sekiteri ya Tanganyika aho twicaye turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke turifuza ko botubera indongozi nziza zo kutuvugira haba muri leta yatwakire ya Kongo haba mu babanyi abo tubana nk'ababanyi b'ubwoko bw'abembe n'ubwoko bw'abanyamurenge
usibye ibibazo by'umutekano muke uburaro butari bwiza ubuvuzi ndetse n'ibifungurwa bidahagije abatoye bifuza yuko byabonega umuti abitabiriye amatora barifuza kandi ko n'ikibazo cy'uburezi cyakwitabwaho
kibazo cy'abanyeshuri cyatubereye ingora bahizi uyu munsi abana bariko barirukanwa ntibagira ama uniforme kandi ntayo bapokejwe kandi basabwe bazi ko mu mafaranga dusanzwe dupokera ya ratio idolari 12 ku kwezi hashira gutunga umuntu no mu gihe arizo zivamo n'impunzu n'ibyambagwa kuzikuramo uniforme nazo bikaba zinazimbye bikaba bigorana uyu munsi amashuri yatangiye kandi bariko barabaza ngo uniforme ziri hehe niyo mpamvu rero bogerageza kudufasha kugira ngo nabana barabukuntu biga
Bizimana Emmanueline yatorewe kuyobora village ya kabiri
Jewe kintu ngiye gukorera village yiwanje nukuri cyambere nziruka ku bintu by'umutekano muri village ntungabane nzoba maso nashaka ndare nasinziriye ku bw'umutekano kuko umutekano ni udusinzi kajenga ikindi nacyo jewe nzoba korera icyari cyo cyose leta izoba yanumye senera amashyirahamwe yose azoba ahurikiye nga icyo azonuma kurondera abene gihugu nzoba rondera nabo jewe sinziherereza ko icyari cyo cyose nigire nka babandi biherereza zako icyo bazoma nzoba hako dusangire
Habyarimana Frank nawe ari byo yifuza gufasha impunzi za mutoyi
nzoba serukira vrema imbere mutwazo twatwe twezo batuhari ubyo babishoboka hari ikibazo cyo kuzababura mataye hari n'ikibazo cyo kusanga abana amazu yarabomotse bakabura n'agashitinge ugiriki ivyo nzokoresha ingufu nakugira ngo ngende ndodora imbere ndabikobaza barunka dushitinge nibaze banyagira
mumenya yuko umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda wazatugwa kuwa gatatu wa kino cumweru Veda Singabo ku bwa radijwe ya America mu Rusenda mu ndara kivuye
Banywanyi bijwe ya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 1 2 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 3 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse ko iyi mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Shuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema. Fasil Gebehu ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
with MP Records. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.